Murumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ninge basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twategurire kandi tugiye kugezwa na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, baramutse neza.
Mwaramutse Eugenie. Watowe kuwa prezida muri Leta Zunze za Amerika Joe Biden ategekanya kugena abambere mu bazoba muri leta yiwe ejo ku munsi wa kabiri. Byashyikirijwe n'umwe mu bafasha biwe ejo ku Imana mu gihe prezida Donald Trump yasabye abarepublikani kumushyigikira mu rugamba rimwo mu butungane aharondera ko ibiharuro byavuye mu matora byohindukirira ku ruhande rwiwe akabandanya atwara. Perezida yatowe yavuze mu ndwi heze ko yamaze guhitamwo umushikiranganji w'ikigega kandi yizera ko aserukira abademokrate bose. Mu gihe Biden ari mu myiteguro yo kuba umuperezida agira 46 wa Amerika, Perezida Trump yaranse kwemera ko yatsinzwe. Ejo ku Imana uwo mutegetsi yabwiye abayoboke biwe yifashishije urubuga rwa Twitter ko hazoboneka amajwi menshi cyane yibwe, asaba abarepublikani kongereza ingufu mu rugamba arimwo. Ariko urugamba rwiwe mu butungane nta vyamwa ruratanga gushika ubu. Imanza zishika 34 yarazitsinzwe canke arazisokoramwo, cane cane mu mareta barwaniramwo amajwi menshi ayo Biden asa n'uwatsinze. Umuryango w'ibihugu 20 bitunze kuruta ibindi ku isi vya G20 byaremeranije mu nama yejo ku munsi w'Imana ko bazokora utwigoro twose kugira urucanco rwa COVID-19 ruhabwe abantu bose ku isi. Ibi biri mu itangazo ryasomwe ejo ku munsi w'Imana ryasozereye inama y'iminsi ibiri. Umwami wa Arabia Saudite Salman yuguruye iyo nama ku wa gatandatu asaba ibihugu bya G20 kwiyemeza urwo rucanco rugabanganywa ku rugero rungana ku isi. Umwami Salman ashikirije ivyo mu gihe ku isi yose hamaze kwandura abantu barenga 58 million hamwe n'abababa umuriyoni n'ibihumbi amajanane COVID-19 umaze guhitana, nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia yarahaye ikiringo ntarengwa c'amasaha 78 kuva ku munsi w'Imana inteko z'intara ya Tigre zizobe zishikanye canke zizokwibonereko mu kugabwa ko igitero sindamusiga ku murwa mukuru w'iyo ntara Mekele. Umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yababwiye ko urugendo rwabo rwo gusambura ruriko rushika ku iherezo, abasaba kwishikana mu mahoro. Yababwiye indongozi z'umugambwe TPLF urongoye iyo ntara ya Tigre. Igisirikare cya Ethiopia kiri mu rugamba n'inteko zo muri Tigre kuva ku itariki ya 4 ku kwezi kw'11 igihe Abiy Ahmed yarungika abasirikare ba Ethiopia muri ako karere inyuma yo kubagiriza gutera ikambi yaho ya gisirikare. Abantu amajana baramaze kwasiga ubuzima, abandi bihumbi bahungira muri Sudani kuva ico gihe. Uruhagarara rwatanguye muri iyo ntara kuva ku itariki 9 z'ukwezi kw'9 nyene igihe iyo ntara yatunganye amatora inyuma yaho Abiy Ahmed afatiye ingingo yo kuyunguruza kumvo zikiza cya COVID-19. Abagabo bitwaje inkoho barishe abantu 5 bariko barasenga bongera banyuruza 18 mu gitero bakoze ku musigiti mu gihe cy'amasengesho mu buraruko bushira uburengero bwa leta ya Zamfara muri Nigeria. Umuvugizi w'igipolisi muri iyo ntara Mohamed Shehu yavuze ko abasuma b'inka bashika ijana bari ku mapikipiki bacucaguye amasasu ku bayisilamu bariko barasenga mu mihana yitereye y'Idutsen Gari muri komine ya Maru aho abanyagihugu bari mu masengesho yo ku wa 5. Abanyagihugu ariko bavuze ko abayoboke bangana 30 banyurujwe n'abo bitwaje ibirwanisho. Uburaruko bwa Nigeria burakunze kubamwo ubwicanyi ukorwa n'imigwi y'abicanyi bibi bitungwa bakanyuruza abantu kugira babarekure bahawe amafaranga, ahandi bagaturira amazu inyuma yo kwiba ibifungurwa.
Aloyizi, urakoze kutugezaho aya makuru. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88 bicikenda ya radio Ijwi Riyobora. Mu Rwanda turi kuri FM 88 bicikenda ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Inahi Washington DC ne Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu ya mu gitondo. Mu gihe u Burundi bwifatanije n'ibindi bihugu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bw'umwana, abita ku bana bagendana ubumuga bufatiye ku bwonko bavuga ko abo bana akenshi uburenganzira bwabo butubahirizwa haba mu miryango bavukamo cyangwa mu baturanyi. Ngo hari n'abibwira ko abo bana batabona ko barimo gukumirwa, ariko impuguke zivuga ko ari ukwibeshya, ahubwo ko bashobora gukurizamo n'ubundi bumuga bushingiye ku myifatire.
Bajya abana baravyumva kandi birababaza. Wa mwana avuga bakamutenga akazamusubira bimwe navuga ace yinumira ubuntu bwe burahungabana kuko nuko barashobora kugira inyifato mbi nko kugumoka.
Uwo ni Fred Jean de Dieu ngiye wanonosoye inyigisho zijyanye no kuvura hamwe no kugorora abana bafite ubumuga bufatiye ku bwonko, akaba n'umuyobozi w'ubuhinga mu kigo cyo ku Mutwenzi komine n'intara ya Gitega cyakira kikanafasha bene abo bana. Mu bijyanye kandi no kurengera abana mu Rwanda, Sena yasabye Leta gutangaza buri mwaka urutonde rw'abahamijwe icyaha cyo gusambanya abana kandi ibihano bahabwa bikiyongera. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Mu gihe u Burundi bwahimbaje umunsi mpuzamahanga wahariwe agateka k'abana, abita ku bana bagendana ubumuga bufatiye ku bwonko bazwi nk'abakeha bwenge, bavuga ko abo bana akenshi uburenganzira bwabo butubahirizwa haba mu miryango bavukamo cyangwa mu baturanyi. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije abakunzi bayo muragezwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Nk'uko bivugwa na Frere Jean d'Odie ngiye yanonoseye ivyigwa bijanye no kuvura hamwe no kugorora abana bafise ubumuga bufatiye ku bwonko, hari igihe abana bafatwa nabi mu miryango bavutsemwo bakanyegezwa bakisangiza canke bagatazigwa amazina hafatiye ku bumuga bafise mu gihe bategerejwe kwitwa amazina abereye nk'abandi bana. Furera ngiye n'umuyobozi w'ubuhinga mu kigo cyo ku Mutwenzi komine n'intara ya Gitega, ikigo cyakira kikongera kigafasha bene abo bana kugorora ubumuga bwabo.
Kesha hari nk'ibyo tubona ugasanga nk'umwana ntibamuha nk'izina, ugasanga nk'izina uwo mwana mu muryango bamuha izina rijanye n'ubumuga bwiwe, ugasanga ariko amwita ngo ni Kajisha Rutwe. Umwana wese araryoherwa nuko bamuhamagara izina ryiwe. Dufate no kukaroga sanze ariko bariko aramufungurira bijanye no gufungura ko nibyo bya mbere mu magara y'umwana, abandi bagafungura akabanga baramusigariza kuko bavuga ngo ni ntahaga. Birasaba ku mwana atazi kujya ntanyo bakamugara inshuro nyinshi kugira ngo nabakwize naho nyine ntibave bamuha ibidakwiye. Asana umwana yama ari mu kigo kwa usanga umwana ntibanamuharura mu bandi.
Uretse mu miryango no mu kibano abana barakumigwa n'urunganwe rwabo kuko hari gihe babatunga gatoke kubera ubwo bumuga. Hari gihe abo bana bagereranywa n'abarozi gutyo bakabura uburenganzira bwo gukina n'abandi bana bo mu kibano.
Kibano kesha umwana ntihaja gukinira, kesha abandi bana bace bamutuma urutoki kujya batuma urutoki mu muryango wiwe kuko arabiyumvira ngo kumbure wabo abavyaye hari abiyumvira kwa ako kana ari nk'akarozi, biyumvira ati ndakarozi cako kana n'agapfumu cabaragatanze ko ibiheko ako kana bagatanze ko ikimazi ako kana babandi aho ntibamwakire bakaca bashaka ko kina wenyene ntibamushengwagire akinane n'abandi kuko bishimufasha gutera imbere mu by'inyifato.
Hari bamwe bibaza ko umwana bita umukeha bwenge adashobora kubona ko ariko arakumigwa. Furera ngiye avuga ko abiyumvira uko bihenda cyane kuko bene abo bana bababazwa n'ivyo bakoregwa, ndetse bishobora gutuma ku bumuga bari basanzwe bafise hiyongera ko umumuga bufatiye ku nyifato.
Nuko ugiye umwana rero tuko bamututse cyaka muvuga nabi bakapfa kuvuga ngo apfa kujya ngo cyangwa ntagira ubwenge ntacamaze ntacashoboye. Bajya abana baravyumva kandi birababaza ku buryo bace bagira hace hiyongera ko bwa umuga twibora tuvuga bw'inyifato. Wa mwana avuga bakamutenga akazamusubira bimwe navuga ace yinumira ubuntu bwe burahungabana kuko nuko barashobora kugerageza kugira inyifato mbi amapipi nk'ukugumuka kumbura akigira ko amapipi cyangwa umwana ugasanga aragwana cyangwa umwana ugasanga aramenagura ibintu twamenya kandi ko nagenda n'ubumuga tukaheza tukamufasha no kwiyakira
abo bana iyo bafashijwe barashobora gutera imbere bakiga amashuri gushika kure abatabandanije bakiga imyuga gutyo nabo nyene bagashobora kwibeshaho nk'abandi nkuko bibandanya bivugwa na Furera Jean d'Audien ngiye
abavyeyi kogira uruhara cyane kugira ngo umwana akundwe umwana afashwe neza dutuma bwa bwonko ndibwo babwarononekaye bwose ari duce tuba twarononekaye n'utundi dutononekaye n'utundi bakabura iyo umwana rero bamufashe neza bituma bwa bwonko bukura neza butagira inzitizi kuko umwana akiri mutonya arafise iterambere ry'umuvuduko birumvikana ko umwana yafashe neza akakiga nawe yiyakira ugasanga umwana akagira iterambere ridasanzwe akagira kuko nimba adakoresha ingingo mugabo ugasanga mu vy'ubwenge arateye imbere ku byo ashobora kuja kwiga
kamwe mu turorero tw'abana bavukanye mwene ubwo bumuga ni Mugisha Chandel umwana w'imyaka 14 yiga mu mwaka w'icyenda ku ishuri shingiro rya Mugutu muri komune y'Intara ya Gitega uwo mwana amaguru yiwe ntagira inguvu n'izindi ngingo ziwe ntiziremye kuko yiga yicaye mu gakinga kabigenewe Mugisha Chandel yimutse uw'umunani abo wa mbere mu ishuri nk'uko vyemezwa n'umwigisha mukurikirana Inamahoro Nora
abo wa mbere kuva mu windwi umwaka w'umunani hose abo wa mbere kandi bice byose twebwe turabyakira neza kandi turadohegwa bikaca biduha n'inguvu tukubandanya tubafasha wisanze muri azikubikora ko igikorwa ntubona umwembo kenshi radebukirwa ariko rero umve ko ni ibintu tujyohera umuga dukora dukunze atagahato kandi no kuba uwambere no kuba abambere kwabo natwe turabishyiramo uruhare Imana ikadufasha kuko dukoresha umwanya muremure yego
Furera Jean d'Audien ngiye asaba abavyeyi gufasha abo bana kwiyakira kugira ngo bumve ko ari abana nk'abandi ivyo barinda ubumuga bufatiye kunyifato
arakoze Desire Tungimana kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika ryabateguriye gifashishije abanywanyi bayo mu Burundi si mu Burundi abana bahohoterwa gusa mu Rwanda Sena yasabye leta gutangaza buri mwaka urutonde rw'abahamijwe icyaha cyo gusambanya abana kandi ibihano bahabwa bikiyongera muri iyi myaka itatu ishize abana bagera ku 174 nibo bamenyekanye ko basambanyijwe bagaterwa inda abahohotewe batarageza ku myaka 10 bararenga 200. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwa na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi.
Komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena y'u Rwanda niyo yacukumbuye iki kibazo maze igaragaza ko mu Rwanda abana bakomeje gusambanywa baba bakobwa ndetse n'abahungu. Mu ngero nkiyatanze komisiyo y'imibereho myiza muri Sena yagaragaje ko kuva mu mwaka 2019 kugera mu mwaka 2020 abana basaga 207 ari bo bagejeje ibirego ko basambanijwe ku gahato mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB muri iyi mibare hagaragaramo abana bari munsi y'imyaka 10 bangana n'2137 mu gihe abari hejuru y'imyaka 11 kugeza kuri 17 bagera ku 5313 ku rundi Rwanda ariko imibare yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu bana basambanijwe bakabyarira kwa muganga muri iyi myaka itatu bagera ku 174. Ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bugakorerwa ku bana 200 nabo bwagaragaje ko abana benshi basambanirizwa mu ngo zabo ndetse no ku mashuri muri aba babajijwe abagera ku 118 basambanirijwe mu rugo nabo 40 basambanirizwa ku mashuri mu gihe abasigaye bagiye basambanirizwa mu nzira mu modoka mu mahoteli no mu nsengero Sena igaragaza ko ukurikije imibare y'abasambanijwe bagatanga ibirego n'iy'abasambanijwe bagaterwa inda nk'uko byavuzwe na Minisiteri y'Ubuzima babyariye kwa muganga bigaragara ko iki cyaha kigihishirwa Senateri Umuhire Adrien uyobora iyi komisiyo n'ibyagarukaho
komisiyo yasanze bituruka hanini ku kuba mu miryango hagaragara guhishira abasambanya abana twabuzi yuko umuntu yasambanije umwana wo kwa runaka ariko kugira ngo utange amakuru kugira ngo uwo muntu ahanwe biracyarimo ikibazo twabonye kandi hari abantu bagikemura iki kibazo binyuze mu bwumvikane akabona umwana ni mubyara w'umwana wamuteye inda cyangwa se ni umwana bafitanye isano rera wasambanyije uyu mwana akanga kubivuga bakagikemura mu buryo bwo kumvikana iyo ugereranije rero umubare w'abantu bakora iki cyaha cyo gusambanya abana n'umubare w'abahanwa usanga rwose umubare w'abahanwa ari mutoya.
Abasenateri bagaragaje zimwe mu mpamvu zikomeye zongera isambanwa ry'abana muri ibi bihe, batunga gatoki mu kudoka kw'ababyeyi mu burera baha abana babo ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga itagenzurwa. Undi senateri Uwera Pelagie na senateri Uwizeyimana Evode.
Urebye nko kuri YouTube cyangwa za Facebook uburyo ziteye, nta buryo bw'ubwirinzi ku bana babasha kuba bazigeraho bazikoresha. Umuntu wese ashyiraho inkuru uko ashaka, ushaka kuyifungura nawe akayifungura. Mbona hakwiriye kujyaho uburyo bwo gukumira abana batarageza muri iki gihe cyo kuba bakwemererwa, nk'uko hariho amategeko abuza abana bataragira imyaka runaka kunywa inzoga, hakabaho n'ibituma abo bana batarageza icyo gihe badashobora kwaccessinga ku nkuru nk'izo ngizo.
Computer yabaye nk'igikinisho umwana kinisha, muri kwa kubura umwanya kw'ababyeyi baramwana baramusigira laptop. Murebe kuri YouTube, urafungura ugahita ubona abantu bigisha uko imibonano mpuzabitsina ikorwa. Ibi bintu turabikontrola gute? Ninde muntu, ninde custodian w'ibi bintu?
Hari n'abasenateri bamwe bagaragaje ko ibihano bihabwa abakoze ibi byaha bikwiye kongerwa. Senateri Kanyarukiga Ephraim.
Ibihano byo gufunga imyaka 20 kugeza kuri 25 hakaba nubwo bigera kwa burundu yego. Ese imyaka 20, 25 yaba wenda ari mike yakongerwa? Hari n'abafashe rero intera nini mu guhana gukomeza ibyaha, ngira ngo murabyumva. Hari n'abavuze ngo ufashe umwana ku nguvu bajye bamushahura.
Zimwe mu ngaruka zagaragajwe n'abagiye bakora kuri iki kibazo cyo gusambanya abana bakiri bato zakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ndetse n'imiryango yita kuri iki kibazo, haza ku isonga ko umubare w'abana basambanywa bakiri bato usanga imyanya myibarukiro yabo yarangiritse, abandi bikabaviramo guterwa inda bakiri bato. Ubuhamya bw'umwana w'umukobwa wabyaye atarageza imyaka 17 bugaragaza ubuzima bubi yanyuzemo burimo no gufungwa kuko yakuyemo inda.
Turongera turabonana n'irinda ya kabiri, mbimubwiye nyina mbwira inda atariyo. Ntekereza rero kuyikuramo ukoresheje imiti ya Kinyarwanda. Maze gukoresha imiti ya Kinyarwanda hashize nk'ibyumweru bibiri bibaye, wa muntu nyina mvamo arabivuga. Umwana biba ngombwa ko bamukura muri toilette twe twamusize.
Yari ndimbugira icyo kintu.
Ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi ba mama nyine bahetse cyangwa baza kunsura. Ntabwo natinyuka kuvuga tureka turebe umwana.
Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gihora kivugwa n'inzego zinyuranye, Sena y'u Rwanda irasaba guverinoma gukora no gutangaza buri mwaka urutonde rw'inkiko zahamije burundu icyaha cyo gusambanya abana kandi rukagezwa mu nzego zegereye abaturage ndetse hagashyirwa mu mihigo y'ingo no mu mihigo y'inzego z'ibanze ingamba zo gukumira iki cyaha no kurandura burundu ikibazo cyo gusambanya abana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino, turahera mu Burundi. Mu irushanwa rya basketball mu Burundi ejo ku cyumweru nibwo hasojwe imikino igice cya mbere, umurwi Kelne warangije iyo mikino udatsinzwe na rimwe. Kizigenza uwo murwi amenyesha ko byose biva ku ishyaka ry'abakinnyi bagize iyo kipe. Ni inkuru dushyikirizwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Kuruna w'Imana, umugwi wa Kelne watsinze Mutanga United ku minota 77:53. Uwo mugwi ucusozera inkino z'igice cya mbere cy'iganwa Fazale udatsinzwe na rimwe. Uwo mugwi mu minsi yeze waharugwa mu migwi ibayabaye uri mu yatangaje abakunzi ba basketball mu Burundi. Alvin Ninziza, Kizigenza wa Kelne, amenyesha ko atakintu kinini basumvye iyindi migwi bahiganwa atari shaka liranga abakinyi.
Nibaza ko hanini icyakoze nuko abakinyi bose bumva bakora bo participa muri ekipe, bakumva ko bafise ico baterera, umwe wese afise ico aterera ku nguvu afise akazana kugira kenshi ishobora gutera imbere.
Muri izo nkino zo gusozera ico gice ca mbere cy'iganwa rya basketball Bujumbura, Jimkana yatsinze Egrenoir ku manota 79:53, Dinamo itsinda Muzinga ku manota 68:53, mu gihe urunani rwatsinze New Star ku manota 59:58 mu rukino rutagoroshe na gatoya. No mu bigeme barakinye aho mu rukino rwari rwitezwe cyane, Gladiators yirahiye Legazelle mu kuyitsinda ku manota 68:52. Claude Ndayiragije amenyereza uwo mugwi aratubwira icyo basumbije Legazelle.
Turamaze kubona ahantu kenshi bakunze kudutsindira kuva iyo batugirize ko press bayigeje kwinjiza pane. Twaragerageje kuvyiga mu entraînement byaradusabye igihe, ariko naragerageje kubereka ingene dushobora gukasa iyo pressing baba bariko baragira. hama n'ibintu byo kwiprecipita twabigabanyije kubera kenshi wasanga twiprecipita ugasanga imipira barayidutwaye trefasima akabona amaokazi yo kugira badutsinde naho twatravaye cyane hama no kuri kote fizike twaragize fizike nyinshi turasaba bakiri bato twatravaye bagerageje gufata bajya ba eriye babo n'abamenera ko twararabye dusanga aba eriye babo cyane baradutsinda amapanye menshi kurusha bajya bakinira munsi ya panye
alain barutwa nayo amenyereza le gazelle aremera ko barushijwe akamenyesha ko hasigaye ko bikosora
kuri kote ya gladiators abona yuko baturusha igishaka baturushije combativite mu kibuga bigeze barasha kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma ama kontroma yaba abakinnyi banje ubona yuko batanguye match timidima hamwe ubona yuko binjira mu kibuga timidima baguma bibaza ati biravayo kumbe uri kuragombora hajya uti nguvu nyinshi cyo ituma memve la fe wabonye yuko bagaragaje faiblesse za fizike ihiganwa rirabandanya ni match ya mbere dutsinzwe acyariho phase rotu tugiye kwikonsentra tuyikine neza
umupira w'amaguru naho ihiganwa ryarabandanije ku ndwi ya 11 inyuma yo gutsindwa na Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Olympic Star w'imuyinga waciye utakaza ikibanza cya mbere byifata kibanza biturutse ko Aigle Noir yari mu kibanza cya kabiri yatsinze Les Elephants ibitsindo bibiri kuri kimwe uwo mugwi wa Aigle Noir waciye ukwiza amanota 21 mu gihe Olympic Star ifise 20. Uwundi mugwi ubandanya kwitwara neza muri iryo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ni Vital Olivier Niyungeko yatsinze Bumamuru ibitsindo bibiri ku busa n'urukino rwa gatanu uwo mugwi utsinze wikurikiranya ku Vurunse Olivier Niyungeko nk'umumenyereza mu gihe rero uwo mugwi ugeze mu kibanza cya gatatu no gutwara ihiganwa muri Vitaro bamenyesha ko bishoboka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Dukomereze noneho ku yandi makuru ya siporo n'imikino mu Rwanda mwateguriwe kandi mwaragezwaho na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu habaye umukino wa nyuma muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Ikipe ya Gorilla FC niyo yatwaye igikombe itsinze Rutsiro FC bitego biri kuri kimwe. Ni umukino wabereye kuri Stade National Amahoro i Remera. Aya makipe abiri Gorilla FC na Rutsiro FC yahuriye kuri final ni nayo azazamuka mu cyiciro cya mbere muri shampiyona izatangira ku itariki ya 4 y'ukwezi gutaha kwa 12. Ku ruhande rwa Rutsiro FC umutoza Gaspar Munyeshema avuga ko kubona uburenganzira bwo kuzamuka mu cyiciro cya mbere ari urugamba rutari rworoshye.
Ndishimye cyane n'undi wese kandi uretse nanjye n'undi wese yakwishima gukora amateka nk'aya ngaya kuva mu cyiciro cya kabiri kujya mu cya mbere ibi byose ni ibyishimo byari bigoye byari byogoye guhera kera kose hivangamo na korona amakipe yose ubona ko mu cyiciro cya kabiri yose yashyizemo imbaraga so byari bigoye kuva mu itangiriro.
Umuyobozi w'ikipe ya Gorilla FC ari nawe wayishinze umuherwe Yusuf Mudaheranwa ashimangira ko ikipe ye izabihagaze neza mu cyiciro cya mbere.
Ndishimye cyane ku buryo budasanzwe kuko ni ibikorwa twakoze icyo twifuzaga ni ikingiki kandi tukigezeho. Ubu ngubu ikiriho ni ukureba aho dukeneye abakinnyi muri soko y'ikipe ari nziza abakinnyi dukeneye ntabwo barenze batatu hagati ya 2 na 3 kugira ngo dutangire hanyuma kandi tugakomeza kuyitegura neza nk'abagiye mu cyiciro cya mbere cyane cyane ko tutifuza kujya gusura icyiciro cya mbere ngo tugaruke.
Umukino w'intoki wa basketball ejo bundi kwa gatatu mu nyubako ya Kigali Arena i Remera hazatangira imikino y'amajonjora mu matsinda ku makipe y'ibihugu mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket naryo rizabera mu Rwanda umwaka utaha. Amakipe amwe n'amwe yatangiye gusesekara i Kigali, amatsinda atatu niyo azahurira mu Rwanda bisobanuye ko amakipe yose hamwe ari 12 kuko buri tsinda rigizwe n'amakipe ane. Itsinda A ririmo Repubulika ya Centrafrica, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Madagascar na Tunisia. Mu itsinda B dusangamo Senegal, Kenya, Angola na Mozambique, naho amakipe ari mu itsinda D ni u Rwanda, Nigeria, Mali na Sudani y'Epfo. Itsinda E ryo rizakinira mu mujyi wa Alexandria mu Misiri, rikaba rigizwe na Misiri, Maroc, Cape Verde na Uganda. Imikino yo mu itsinda C yabereye i Yaounde muri Cameroon mu kwezi kwa kabiri, ihuza Cameroon, Cote d'Ivoire, Guinea Equatorial na Guinea Conakry. Tunyarukiye mu mukino wo gusinywa ku magare, umukinnyi w'umunyarwanda Moise Mugisha yarayegukanye isiganwa ryitiriwe Madame wa Perezida wa Cameroon Grand Prix Chantal Biya. Uyu musore usanzwe akinira ikipe yitwa Saka ya hano i Kigali yatangiye guca amarenga yo kwitwara neza muri iri siganwa ubwo yegukanaga agace karyo ka mbere kwa gatatu y'icyumweru gishize, agaragaza ubudatsimburwa yegukana n'agace ka kane akomerezaho kugeza ku ndunduro. Moise Mugisha arimo kwerekana ko afite ahazaza heza mu mukino wo kunyonga igare, dore ko ari we wegukanye umwanya wa kabiri mu isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu turu di Rwanda muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abakinnyi batandatu ba Team Rwanda bari baserutse muri risiganwa Grand Prix Chantal Biya ni Moise Mugisha ari nawe waryegukanye Didier Munyaneza Samuel Mugisha Joseph Areruya Renus uhiriwe na Patrick Byukusenge umutoza wayo ni Felix Sempoma yari Claude Munyandinda I Kigali
Nshuti banywanyi baradijwe ijya Amerika ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo tubashimiye cyane ko mwateze amatwi nshimiye kandi abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubibagezaho Fasil Gebeho ni we washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese aho muri hose mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona tubarangiye n'ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika Nemuje kurariko radijwi rya Amerika bagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye binini jambo ryibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhindi zarateye igikumwe ku masezerano mashasha yo gufashanya mu byerekeye kwivuna abansi. Ayo masezerano yatewe ku igikumwe mu rugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo aheruka kugira mu Buhindi ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Mark Esper. Ayo masezerano azorekurira igisirikare cya Amerika n'icy'Ubuhindi gusangira amasanamu y'amakarata na satellite ivyo bikazokomeza gukorana hagati y'ivyo bihugu bibiri Mike Pompeo avuga ko Amerika n'Ubuhindi biko bikomeza gukorana hagati yavyo bifatiye ku bibazo biterwa n'umugambwe wa gikomunista w'Ubushinwa
Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no threat to democracy the rule of law transparency
Pompeo ati abayobozi n'abanyagihugu bacu batera babona neza kurushiriza ku mugambi wa gikomunista mu Bushinwa udacuditse na demokrasi ubutegetsi bugendeye ku mategeko gukorera mu muco hamwe n'uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza mu mazi bahari Pacific inkingi y'ubwigenge n'iterambere y'akarere gaturiye Indonesia na Pacifica umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Mike Esper avuga ko mu gihe amakungu ahanganye n'ikiza cha COVID-19 n'ibindi bibazo bijanye n'umutekano ugukorana hagati ya Amerika n'Ubuhindi birakomeye cyane kuruta imbere yaho mu mugambi w'ukubahiriza umutekano n'iterambere ry'akarere n'amakungu
15 years after the conclusion of the first US-India defense framework the defense ties between our two nations remain a key pillar of our overall bilateral relationship
Espe avuga ati nyuma y'imyaka 15 habaye amasezerano ya mbere gukorana mu bijyanye n'umutekano hagati ya Amerika n'Ubuhindi imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ni nkingi ikomeye y'imigenderanire rusangi hagati y'izo mpande zibiri bifatiye ku mugambi n'inyungu bisangiye ibyo bihugu birakorera hamwe mu byerekeye gushigikira karere ka Indonesia na Pacifica kigenga kandi kuguruye kuri bose cyane cyane umuntu aravye ibikorwa by'agasomborotso no guhungabanya umutekano witera byiyongera by'Ubushinwa Mark Esper avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye kwiyemeza ku byerekeye gukorera hamwe n'Ubuhindi mu bijyanye n'umutekano hamwe no kuganira uburyo bw'ukwagura ugukorana mu byerekeye umutekano mu karere haba mu bya gisirikare cyangwa mu bucuruzi bujanye n'ivyo kwivuna abansi ivyo birimwo ugukorana mu byo kwivuna abansi gutera kwiyongera mu ibahari Indien mu karere ko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya no mu karere kose gaturiye Indonesia n'ibahari ya Pacifica kwiyongera ku gufashanya mu byo kwivuna abansi hagati ya Amerika n'Ubuhindi byibonekeje mu myimenyerezo iherutse kuba hagati y'igisirikare kigwanira mu mazi cy'Ubuhindi n'igisirikare cya Amerika gikoresheje ubwato butwara indege z'ingwano USS Nimitz byongeye Amerika yarahanahanya makuru yerekeye ibya gisirikare n'Ubuhindi kabiriko ikora kugira ishireho uburyo bwo gusangira makuru mashasha ku byerekeye kugwanya abakoresha ibyuma nyabwonko kugira abakuru ubugizi bwa nabi hamwe no kongereza gufashanya mu byerekeye gukorera mu kirere kugira ivyo bihugu bihangane n'ibibazo biriko vyibonekeza muri iki gihe ugukorana hagati ya Amerika n'Ubuhindi ibihugu bikomeye cyane mu bijanye na demokrasi kurusha ibindi ku isi kubandanya gukomera no kwiyongera cyane
iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda.